kuvuga nitezo rya kane ukwezi kwa kabiri uno mwaka gushika rya 10 za kuno kwezi nyene ubushikirangaje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'intwaro ibereye ufatikanije n'igisagara cha Bujumbura baratanguje isekeza ryo kurana ingene amategeko atozwa muri cyo gikorwa hakoreshejwe abakozi bashasha inyuma y'indwi imwe hatojwe amafaranga imiliyoni 121 arenga kuyatojwe n'abari basanzwe muri ako kazi mu kiringo cyo kuvuga nitezo rya 18 gushika 24 ukwezi kwa mbere uno mwaka mu nama n'abajejwe intwaro be n'abajejwe gutoza ayo matagisi umushikiranganje ndira ko buca yabakariye cyane ababaza nimba hari ubutahura ubwo budasa kugira muho umuco
munsigurira gute kw'amafaranga tozwa muri mbere mu ndu imwe turavye n'inzitizi twahuye nazo ubushikiranganje uko buratoza bureza ku miliyoni 121 nimba ku cyo cyatu imiliyoni 121 mu ndu imwe twarengeje kwenwa bara mutoza mu gisagara cya Bujumbura banya kuba abakomiseri soko n'igihe twaborohere adama sako tutahonyeye nagira ndababwire mbere ku mukuru gisagara cya Bujumbura nabwo bwe mwese mu mufasha iki gisagara narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora iko baratoza hari ha masoka tozwa amafaranga ntashike mu bigega bya Amerika utuntu abantu bibikiye ku ruhande bamubone ubu babone igisagara neza bacababwira abo twatumye ngo bamene imitwe
umushikiranganje ndira ko buca yagabishije abibaza ko bazohava bacitse inkokora yamenyesheje ko atafaranga na rimwe rigenewe ikigega cya leta rikwiye guca impande
nk'uko twabitumwe na leta twifuza yuko amakori n'amataxi yose atozwa yose ajya mu bigega by'amakomine ibigega bya mbere ya Bujumbura ibigega bya leta nicyo twifuza hari ibyahitiye ejo bundi nitwifuza ko bisubira kugaruka uwo bagikekeranya ngo ni umuvuduko niko bamwe bavuga nta nkoko n'imwiri ngaha banyagisagara nta nkoko iri ngaha kandi imana yadahuganye ngo tubukoreshe bavuga nkoko ivuduka ivuye mu idunda ikavuduka ikiruka mugabo nyugatika twahandi imbere y'umwanga y'umuryango nta nkoko iri ngaha iyo kiravuduka twaraje kandi tuza kubishyitsa ko ingufu zose turazifite dufite ingufu z'abenegihugu ufite ingufu z'abenegihugu kibuze n'igihe
mu ishyirahamwe rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ORICOM barashima igikorwa cy'ubwo bushikiranganje ariko Gabriel Rusira rirongoye asaba ko abo bakoze ubwo busuma buhanwa bikabera akarorero abandi bafite ako kabyiso
kanji w'intore hagati mu gihugu ahejeje kwemeza no gushimangira ibyo ishyirahamwe ORICOME rimaze imyaka irenga 18 rishikiriza yuko aba bandi makino yo gucacu basunze ingufu leta yavuze ko igihugu cyapfuye cishwe n'abanyoni murumva ko ama miliyoni arenga 120 mundwe mundwi yagenda amafaranga menshi cyane tukabona rero yuko kugirwa amatohoza kwiye kugira ngo haboneke mu wese amakosa yakoze hanyuma babibazwe kandi twababwira yuko bitariko biba gusa mu buzi bwo mu gisagara cya Bujumbura ahubwo biba mu buzi bwinshi guhera mu biro by'umukuru w'igihugu ko murazi ko naho bajira amafaranga menshi
icyo gikorwa kimaze iminsi gikorwa mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganje ndira ko bucamenyesha ko bagiye kukibandaniriza mu gihugu cyose kugira amafaranga ya leta ashike mu kigega cya leta atana rimwe rivuyemo abazoba intambamye nabo kubaza babajeje icyo gikorwa abamenyesha ko amategeko ya leta n'ibihano bijana bitomoye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.